ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu tundi akamirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 I Kigali no kuri 93.3 I Karongi muri Uganda tumvikanira I Kisoro kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatu wa Kabrungu radio yacu VOA Kabrungu com muri beneza nshuti mwese namwe yakunze bi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Nyuma yaho mu rwi seni ujeje gutunganya amatora mu Burundi utangarije ikirangaminsi cy'amatora abashinga amateka abakenguza amateka n'abajejejwe abajenama mu makomitumba bamwe mu bazo kwitoza bari mu bazo kwitoza badaciye mu migambwe ahubwo babisabwe n'abanyagihugu bari koramenyekana uyu munsi mu kiganiro muri sanga turavugana n'umushinjacyaha Dieudonné Nahimana yarigeze kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2022 ariko ntibyagenda uko yabyifuje mu kwezi kwa 12 niho yemererwa n'umurwi seni kuja ku rutonde rwaza kwitoza matora abashinga amateka atekanijwe mu mezi ari imbere two kwibutsa kw'amatora y'abashinga amateka mu Burundi hamwe n'abahanuzi bo ku mitumba atekanijwe muri mwaka mu gihe aya muzamateka atekanijwe kwigenekezo rya 23 y'ukwezi kw'indwi amatora yo ku mitumba nayo atekanijwe kwigenekezo rya 5 y'ukwezi k'umunani imbere y'ayo matora yose abahiganwa bazohabwa ikiringo cy'iminsi 21 cyo kwiyamamaza nkuko rero twabibabwiye mu kanya uyu munsi turi kumwe n'umushinjacyaha Dieudonné Nahimana amaze kwemererwa kuzo kwi hakuzo higanwa atabikijije mu mugambwe maramutse neza umushinjacyaha Nahimana Mura kubingaho
Ego tumeze neza Bujumbura harapfutse nta zuba nyinshi rihari nta n'imvura hameze neza
Ni byiza cyane rwose mutubwire rero icyatumye mufata ingingo yo kwitoza amatora imirije
ubwa mbere ho nuko musanzwe mubizi kuva kera nkiri muto n'andi muntu akora ibikorwa byo gufasha cyane cyane mu gwaruka ingene bashobora kuba abantu bategura kazoza keza kabo n'akazoza keza k'igihugu rero kuva mu mwaka w'2020 nko mwabibonye bamwe mu gwaruka nigishije maze kwigisha abarenga bashika hafi 2020 mu bijyanye n'iby'uburongozi nkorera abandi basabye yuko nabaserukira mu matora yari yateguwe ku mukuru w'igihugu hanyuma ndemera kwitoza mugabo ndababwira ko nashobora kwitoza mu by'imigambi kuko nta mugambi nigeze njyamo kuva mvuka ndavuga nti byiza ni uko amategeko abinyemera reka ngende nk'ubigenga rero kuva icyo gihe nabandanije nigisha ibijyanye n'iby'uburongozi igihe cyose namafise ugwaruka cyangwa nzemeretse gutanga impapuro z'umutindo ku bw'abaheze kwiga ibyo byigwa by'uburongozi bashika ku 230 rero ndabatera intege iminsi yose kuja mu bijyanye n'iby'uburongozi bw'igihugu cyane cyane abagwaruka b'abakristu bari mu mashengero atandukanye kwagura yuko iby'ubuzima bw'igihugu yaraba nabo nyine hanyuma nabo barasubira kumubaza bati none kubera iki nawe utoje mbere nk'uko wabikoze mu mwaka 2020 ukitoza kuko twari twagiye mu z'amatora mukuru w'igihugu naho turabiko turonka uduserukira mu nama nshinga amateka yigenga agashobora gushikiza ibyiyumviro byiwe rero kubera ko mbona atakibimbuza haba mu mategeko y'igihugu haba mu bikorwa nsanzwe nkora nacyo gituma rero nacyo nemera ko kubajya imbere kugira ngo nshobore gutanga kandidatire yanjye mu bijyanye no kwitoza mu nama nshingamateka.
Icyo kibazo mushikirije cy'uburongozi ubuhinga n'ubumenyi mpamamuha urwaruka turakigaruka ko kuko amatwi dusumira namwe mwararonse urupapuro rw'umutsindo cyangwa agashimwe mu gukarisha ubwenge mu byerekeye uburongozi reka no gutwara leadership ibintu byabereye muri kaminuza ya Ghana turabigaruka ko ariko nashaka ubwa mbere na mbere tubanze tuvuge kuri aya matora murashaka kutubwira neza aho mushaka kwitoza ni hehe.
Ego ubwa mbere matora yo mashinga amateka n'abahanzi ba kumi na zobe itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu z'ukwezi kw'icenda
n'ukuvugakwagatandatu nibyo
rero jewe nkazoba nitoje nk'userukira abarundi b'abanyakanyaru mu ntara ya Bujumbura nshasha kuko baherutse gusubiramo ibijyanye n'iringanizwa ry'intara mu gihugu ubu hari intara zitanu rero Bujumbura nshasha igizwe n'amakomine yahora ari intara nka za Bubanza Cibitoke namwe mu makomine yaragize intara y'icyo bita Bujumbura Rural abo bose hari mu ntara imwe ya Bujumbura rero je nitoje mu ntara ya Bujumbura kuko ari ho maze imyaka myinshi mba kugira nshobore guserukira abantu n'abanyakazi bazonyize.
Hari abantu bashobora kwibaza ko kwitoza ku giti cy'ubumuntu yigenga bishobora kuba bitoroshe kandi nako n'imigambwe nayo nyine kenshi na kenshi usanga itoroherwa mwibwi amahirwe yanyu angana.
Nibaza yuko jewe mu buzima bwanjye kuva kera n'abasanze banditse nk'undi bintu byoroshe ko gusa byoroshe ariko ni uko umuntu agerageza gukora ikintu kuko aba yizera yuko ashobora gushika biciye mu kwizerwa n'abantu bamutora canke amushigikiye rero ntibyoroshe kuko amategeko yarahindutse aho usanga wigenga asabwa ibice 40% kugira ngo ashobore gutorwa muri iyo ntara aserukira mu gihe abimigambwe basaba abice 20% mu gihugu cyose rero ndabye abazotora mu gisaga mu ntara ya Bujumbura bagera ku hafi ku miliyoni n'600,000 600,000 gutyo rero bisaba abantu bashika 700,000 bazontora kugira ngo ashobore kwinjira mu nama nshinga amateka si ikintu cyoroshe mu gihe uri kwahiganwa n'imigambwe ibisanzwe uri kurakora kandi ifise uburyo butari buke ariko rero ndabye ibikorwa maze imyaka irenga 25 ngo yamuri kino gisagara byagize akamaro kugaruka rutari buke bw'igihugu canke ndabye n'abantu basanzwe batari mu migambi ingene bangana ndafise ivyizigiro yuko ari amahirwe menshi yuko abadonyize bagira ngo ashobore kubaserukira mu nama nshinga amateka cane cane muri kino gihe nibazo yuko urwaruka rukeneye kumva yuko rufise abantu batahura ibibazo vyabo bagashobora kubaserukira nizera ko n'abari mu migambwe mu rwaruka badonzora kubera ko bawumva yuko sanzwe nzibazo basanzwe bafise kugira ngo ashobore kubaserukira.
Murashobora kutubwira icatumye muhitamwo intara ya Bujumbura?
Ubwa mbere ho nuko ariho mba maze igihe kinini yandahaba ntaho ariho navukiye mu ntara ya Muyinga ariko amategeko arakwemera yuko aho wavukiye cyangwa nk'uba umaze igihe uba ushobora kuyitoza rero imyaka hafi 30 ndayimaze mu gisagara cya Bujumbura kandi sinashitse nicara narakoze ibikorwa bitari bike ntanguza nk'ishyirahamwe rya New Generation ryafashe kugaruka iyo myaka yose muri kino gisagara hariho ndamusanzwe n'umumenyeshamana cyangwa inigisha ijambo ry'Imana nk'umwungere mishengero mfise ibikorwa nakoze mashengero atandukanye hariho ariko kandi niho mfise umuryango abana banje bakuriye kuko wagiye mu by'uburongozi abantu barakurabira ku cyitegerezo cy'umuryango wawe kutari umuntu utagira aho uhagaze niho byoroshe ko umuntu ashobora kumbona ariko rero kandi ndifuza yuko mu bantu baduserukira abandi muri aya matora batoba abantu baserukira intara baja mu gake hanyuma ugasanga n'ibibazo byaho ntabyo bazi nibaza ko ibibazo byo muri kino gisagara cya Bujumbura ndabizi cyane kuko ndahabaye imyaka itari mike kandi niyo nkorera ibikorwa byanjye bya misi yose n'icyicaro gikuru cy'ibikorwa ndongoye niho bisimbukira.
Ku bwanyu mwihweje nk'ibintu bishobora kubabera intambamyi ku giti cy'umuntu yigenga azoba nk'ibihe aho nibaza ko mwabiciye hirya no hino kugira ngo muhitemo kwitoza nk'umuntu yigenga nibaza ko mwabiciye hirya no hino mukabona ko arizo bikwiye nta ntamba myiza ishobora kuhaba.
Intamba zirahari ya mbere nayivuze niyo ijyanye n'ingene bashyizeho itegeko rigenga amatora canke n'ibyiza bashingiro basabye ibice byinshi cyane kuwigenga no kuvuga leta y'igusaba ingufu nyinshi gusumba abari mu migambi cya kabiri nuko abarundi ntibaramenyera cyane yuko umuntu atari mu mugambwe kumbure yoba afise ingufu dushobora gutuma ashobora kwicashikirize ko cyagira uburemere ariko niko arabitahura muri kino gihe kuva mu mwaka w'2020 baratabwiye yuko ingufu z'umuntu abaserukira zivana nuko ari mugambi cyangwa atari mugambi bivana n'abamwizeye bagashobora kumusaba yuko abaserukira rero ni intambamyi gatoya ariko nibaza yuko ishobora kuva mu nzira nayo nyine ikindi ni uburyo murazi yuko yigiye kwitoza mu mahiganwa bisaba kuba ufite uburyo butari buke abanyamigambwe rero basanganye uburyo bwabo baregeranije mu migambwe cyangwa hamwe bagakoresha bimwe ugasanga nta bitemewe uburyo bw'igihugu ariko wigenga utegereza kwikora ku bagenzi bawe n'inshuti urazi yuko kandi amategeko atanemera cyane yuko turondera uburyo mu mahanga keretse hari abarundi bagushigikiye ku bw'ibyo rero bidasaba kugira ingufu nyinshi kugira ngo mu gutegura ibijyanye n'imyamamazo umuntu aronke abantu ngaha b'abagenzi n'inshuti bashobora kuguterera kugira ngo uronke uburyo bwo gushobora kuja mu myamamazo rero intambamyi ziriho ariko ntitwibaza ko zizoshobora kutubuza gukora ibisabwa byose kugira ngo umuntu ashobore kurengana amatora ikindi intambamyi itari nini cyane ariko kamwe ariko ikibazo ni uko mu Burundi abantu bose bamenyereye kuba uri muri muvance cyangwa muri opposition ni ukuvuga umuntu wese akubonye akubaza ati kutari mu mugambwe kumburi ku butegetsi kutari mu mugambwe urwanya ubutegetsi none uhagaze hehe twebwe rero nk'abige turi abantu bahagaze hagati na hagati n'uburi mu bo twita muri opposition kuko ntuje kuvuga gusa yuko urwanya ubutegetsi cyangwa nturi muri muvance ni ukuvuga ntuje gushigikira gusa ubutegetsi ariko uri nk'umuhuza aje kugira ngo yerekane inyishu ibibazo igihugu gifite gutorega umuti rero ku bw'ibyo abantu benshi bashaka bati uhagarare ku ruhande rumwe cyangwa urundi hariho n'akandi gatoya kagiyemo abantu bamwe bambajije nuko no kuri lisite y'umugambwe uri ku butegetsi nasanze harimo izina ry'umuntu twitiranyije amazina yose yitwa Dieudonné Nahimana bamwe bagaca bibaza rero ngo mbega wagiye kwicoza umugambwe cyangwa kandi tukakubona kuri lisite y'abigenga ariko nashaka kuvuga yuko ari uwundi muntu jewe ndwigenga ni kuri lisite y'abigenga
nshuti bakunzi bacu ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika
ikibazo cy'uburyo turakigaruka ko muravuze intambamyi turaza kandi no kubabaza ibyerekeye ibintu mwebwe mubona ko murushije abandi nk'uko babyihweza igihe cyose hagiye gufatwa nkingo nk'izo uraba uko ibintu ingufu zawe aho zihagaze ibyo turabigaruka ko ariko kandi nashaka tubanze duhe n'akanya umwe mu banywanyi wa radio yacu bafite akabazo Majambere Enoch muraho
amahoro
amahoro muri hega Majambere
twedwerere neta na nezi Burundi mu Ngagara muri mu gisagara cya Bujumbura no kuvuga muri vire politique
ni byiza cyane rwose
capitale capitale no kuvuga mu gisagara cya Bujumbura
ni byiza cyane murafite ikibazo murafite icyumviro
twebwe nta cyumviro dufise mu kigera
turiko tuvuga ku byerekeye amatora yimirije mu Burundi turi kumwe n'umushyigantahe Dieudonné Nahimana zo kwitoza yasabwe n'abanyagihugu mu ntara Bujumbura kugira ngo yitoze ku giti cyiwe cy'umuntu bigenga urasa ikibazo cyerekeye ayo matora ukuntu abanyapolitike bigenga bashobora kuhiganwa muri ayo matora
abanyagihugu bigenga nta ngorane barashobora kwitoza nta kibazo amahoro arakwiye amahoro arakwiye turetse yuko baba ari abantu nyine batabona igihugu iyo kiriko kiraca
abo ni bande
bamwe bamwe mu abanye politike baba ariko barashikuza nk'abari hanze n'abari mu Burundi.
Ya bari hanze n'abari mu Burundi. Ubwo rero wewe uzoraba ngutora uzoraba umuntu yumva ibintu by'igihugu. Ni kuri kuravuga.
Ni kuvuga twe mu gutora ndashobora kuraba umuntu ariko arayishira igihugu mu iterambere. Ya demire karandi ishike twese tumeze neza.
Ni kuvuga ko muzo kwihweza imigambi yari kurashikiriza mu kwiyamamaza sivyo? Ni vyiza cyane rwose urakoze majambere Enoka.
Nukuri tumeze neza ngaha imigambi turiko turabona nta rusasu ruriko ruravuga nta nkoho iriko iraturika mu Burundi turi tumeze neza cyane.
Ni vyiza cyane rwose reka tuje na kumushyira nahe umusesenguzi niyitanga Simon muraho. Muraho muri hega Simon.
Umuntu mu Rwanda.
Ni vyiza urakoze kuza mu kiganiro muri sanga murafite ikibazo murafite icyumviro
umukandida kuba ari umukandida w'intera aho ngaho mu Burundi nk'uko amatora ateganyijwe kuri we wamutangiye kubivugaho uvuga ngo imbogamizi yaba abona mushaka kumugonga mu yitwaje y'ukiya mama bese kuri we kuba yari umukandida w'intera hari abakandida batanzwe wenda n'amashyaka runaka n'imyanzuro itandukanye ntabwo yumva ko ashobora gusitazwa no kuba wenda we nta bayoboke benshi bamujya inyuma bareba abari mu ishyaka ritangiyeho n'ubundi yumva ati abategeza ko bidashobora kumubera imbogamizi cyangwa inzitizi mu buryo butandukanye by'umwihariko mu buryo bw'amikoro kuko ibintu byo kwiyamamaza bitwara ndende mu buryo bw'amafaranga mu buryo bwo gutegura kugira ngo kampeni irangire neza bitwara uburyo bw'amikoro bwinshi kuri arabona byo bitamubera imbogamizi kuba ahagaze ari umukandida wigenga nta mugambi wamutanze runaka ngo wenda awugendere hanyuma wenda ikindi anambwire ese kuko iyo bavuze ngo umukandida ngira umukandida w'ingenga aba yigenga mu buryo yemerewe ibintu nk'uko umukandida yigenga ibyo n'umukandida yatanzwe na n'ishyaka runaka yigenda n'urugero wenda kuba umukandida w'ingenga agenerwa iki mu buryo bwo kugira wenda nka deporosoma cyangwa ubundi buryo wenda bwo kumufasha kugira ngo amatora ye no kwiyamamaza kwe kuzagende neza mu buryo bwo kwiyamamaza hanyuma arambwira afashwate mu buryo bwo kwiyamamaza mu buryo bwo kugira ngo wenda twe wenda dukwiyamamaza ahantu bigende neza usange wenda bamurindira umutekano we afashwate nk'umukandida w'igihugu cyane ko nta shyaka riba ari imirimo ye neza ngo yaza kumuherekeza hanyuma kubwira mu Burundi umukandida w'igihugu biramworohera ko usanga kenshi na kenshi abakandida b'igihugu kubera ko ishyaka riba ryatanze abandi usanga bafite ikibazo cy'uko nta fasiliti yaba ari bubone mu buryo bumwe cyangwa ubundi yumva afite icyizere ko nibura ashobora kugira amajwi yamwemerera guhagararira abaturage mu nteko cyangwa n'ahandi kubadepite n'ubwo ashaka kwiyamamaza kugira nimba nta mbogamizi arimo abone gushobora kuzamugora kandi anatange n'umucyo wavuye ku muhate wagize kugira ngo abe aho ngaho atekereze kudasiyamamaza aho ngaho
yego murakoze umusesenguzi niyitanga Simon reka utubazo twawe nka tune dutatu tuzuhe mushiga nta Dieu Donné Nahimana akabazo ka mbere kerekeye ukuntu ashobora kuronka abanywanyi benshi amushyigikira ari ko yitoza ku giti cy'uwigenga na mikoro n'ukuntu yoba afite uburenganzira bumwe n'abari ko bari baza kwitoza batanzwe n'imigambwe cyane cyane bavuze ikibazo cy'uburyo n'icyizere bafise ko bashobora gushika ku migambi ishinze duga ku ijambo Dieu Donné Nahimana
urakoze imigambwe ni nabantu baje hamwe bakahuza ibyumviro hanyuma bakagira ababarongoye bakaza hamwe bagashobora gukora ibikorwa bitandukanye mugafise ibyumviro bitandukanye kumbure n'ibyo mu ndi migambwe ariko ntibabisigura yuko ari bo bantu baba bafise gusa abantu bakurikira abantu baje mu mashyirahamwe ateganiye ibintu bya politiki hari abaja mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere abo bose abagize umugwi w'abantu bari ahantu bafise umurongozi abakurikira rero jemaze imyaka myinshi ndiko ndakorera mu mashyirahamwe bavuga ko effectivement amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki naho icyo jambo ntabyemera cyane kuko abafise uburenganzira mugabo kumbure akaba asanzwe yitwa umugambwe kubwize rero si umuntu yadutse gutyo canke aribwo bwa mbere ndabitanguye ndafise ibikorwa nsanzwe ndongoye kumusha gusangano n'imigambwe imwe imwe abo nsanzwe ndongoye mu bindi bikorwa basumba igitigiri rero kubwizeho nsanzwe mfise abantu babisavye nico gituma adashobora guhaguruka ngo abyiyemeze adafise abantu bamushigikiye gushobora kubikora kera rero no kuraba mu matora y'2020 aho nitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu uravye aho nagiye mu kwiyamamaza n'abashoboye kumba hafi gushigikira urabona ko turi abantu bake mu gihugu kandi cyari mu gihugu cyose kandi twarabitanguye turarangiza byasaba uburyo bwinshi gusumba kwitoza mu nama nshingamateka ariko abagenzi inshuti mwese yaratereye mu cyo ashoboye abo nigishije abo naredze abampa umuduga abampa amafaranga abampa ibisabwa baratereye turashobora gukora kuva mu ntango gushika turangize rero niba bizari bigoye cyane gusumba iby'ubu ba bantu nyine twami turi kumwe n'uyu munsi nibona ibyo ko baza bari kumwe n'andi n'abandi bashasha bashigikira kugira ngo kujya mu matora neza kandi gushika aho amatora arangirira rero icyizere kirahari nta muntu bari kijuje kugira ngo ajye mu kintu azi neza ko atabyo kidoshikako abantu bavuga ko baraba baharuye bivanye kumbure n'ingene babona ibintu ariko hako umuntu yoza kwinjira mu gambe gusa kugira ngo arondere amajwi atorwe nari bishobora kubikora imigambwe bisaba canke na jr yaba nari bishobora kubisaba kanyinjiza muri iyo migambwe ariko nanse gutakaza akarangamutima n'amanye nanse gutakaza abantu n'amiserukire basanzwe kumbe batari mu migambwe n'abari mu migambwe banyemera banyizera uko nyine uko nsanzwe ndi nsanzwe ndumwungere ndarongoye abantu bikoro by'imana naho ntabinjiza mu kuntora kubera ko ibyo n'ibindi tuba duhuriyemo rero si ibintu nagize kubera muntu atakaza umwanya cyangwa ibikino cyangwa ndafite ibyizere y'uko bizokunda
ego mu kanya twavuze intamba zishobora kuba ariko murashaka kuvuga ibintu mwibaza ko murushije nk'abandi uburyo bwo kuganira n'abanyagihugu mwavuze ko mutanga butumwa mwungere murafise ikiganiro cya televiziyo gihambaye cyane rwose mu Burundi abantu benshi bakurikirana mucuruza bavuga talk show muhariho rero mutubwire ikintu mwibaza ko kizotuma mwebwe muja ku ruhande rwiza cyane rwose ku byerekeye ukuntu abanyagihugu bazobizera ibintu mufise murusha abandi n'ibi
icyambere ni uko njyewe ibijyanye n'iby'uburongozi si ibintu ndinda kwiga cyangwa nagiye kwiga ni ibintu byari biri muri kamere kanje kuva nkiri mu mashuri mato mato ayisumbuye ahantu hose namye ndumurongozi kandi nakuze nifuza kubona ineza y'abantu tubanye babayeho neza gusumba uko bari babayeho ibyo byatumye rero mubona nkora ibyo bikorwa byose kwitaho abana baza mu ibarabara bagashaka kurugeza aho basherukira igihugu mu makungu bakaba abantu bangiranwa kuba umuntu wambaye amashyirahamwe yo kwiteza imbere amafite amakoperative aho urwaruka rukora ibikorwa byo kwiteza imbere bakarima bagashaka kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa misi yose kwigisha inyigisho z'uburongozi maze mu myaka myinshi ndiko ndigisha rero ugiye kubaza hari abantu bashobora kuba batanze kumbure no mu maso mugabo izina bararizi kubera imyaka iheze naterera ibishoboka byatumye hagera n'igihe aho umukuru w'igihugu yaba mu Burundi anyize akamara ku munsi wo kwikukira ikidari cy'intwari mu bantu bakora ibikorwa mu bijyanye n'ibyo gufasha abantu bari bafite bakeneye torego nyinshi z'ibibazo byabo bafise narose ubushimwe mpuzamakungu bwinshi haba irahe muri Hollande haba muri Amerika mu Burundi mu bice bitandukanye kubera ibikorwa bijyanye by'uburongozi nama nkora rero icya mbere ni uko biri ibintu biri muri jewe biri kama kandi bimaze kuzana ibyamwe biboneka ikindi naco ni uko mu bijyanye n'ibihe igihugu cyacyo cyacamwo umuntu ingene aba yaritwaye akitwara neza ku buryo utisanga watakaje imyifato yawe kubera ko wirukira amarongo sindi muntu niko ndirukira amarongo abanzi mu bikorwa bya misi yose hari umuntu umubura akakubwira ati nzengera nze kwitoza ko mushinga amateka kubwira nzoronke exoneration mba n'imodoka zimbutse canke ndonke umushahara w'imiliyoni 3 ku kwezi canke iki ariko ibyo byose ni ibintu nari nsanzwe mfise mfise akazi keza mfise uburyo bwo gushobora kubaho singiye kurondera inyungu niko niyumvira gusa ahubwo ingene noshobora guserukira abandi kugira ngo dutore amategeko meza hanyuma habeho no gufasha kugira ngo niho abari amategeko ariko hari adatari meza yo kononera urwaruka kononera akaduza k'igihugu umuntu naho atuba afite ingufu zo kuyabuza ko arengana kuko kumura ari umwe canke abumwemera abari nk'abiri canke batatu mugu ushobora guhaguruka ukavuga uti iki kintu mukirinde murabe ntikizabe cyororera akaduza k'igihugu
tugarutse ku kibazo cy'uburyo nacyo mwize kuvuga nk'abantu bitoza kwiteka imigambwe bawusanga kenshi na kenshi abanyagihugu abanywanya umugambwe ashobora gushyira amahera hamwe nsinzi ukuntu byifashe ku byerekeye imfashanyo muhabwa na leta icyo kibazo wewe cyoce mwebwe muzo gica hirya no hino gute
birazwi neza ko twaragize n'inama na seni barabisi baguye dusubiramo n'ejo bundi nta mafaranga leta batanga ku muntu kubera ko agiye kwitoza kera barashobora guha imigambwe imiduga cyangwa iki ariko ubu nta baza kubwa uburyo budategura rero nta na rimwe no mu mwaka w'2020 leta nta n'amafaranga atanu yaduhaye cyangwa abantu bari mu nzego bashobora guterera oya umuntu wese agerageza kubaza abagenzi inshuti jewe na mu mwaka w'2020 byasabye yuko umuryango twumvikana ariho umugambi nari mfise wundi gukora ikindi kintu cy'umuryango ariko avuga tutireka warigiyemo ubwo buryo reka ubushiremo hanyuma ubandanye rero n'ubu rero tugasanga guterereza n'uri ko aranyumva edoni yabona tumuterereze amategeko arabyemera yuko duterereza inshuti n'abagenzi hanyuma umuntu azaduterera tumenyesha amakonti kuri banki cyangwa nimero zo gutanga ko uburyo cyangwa umuntu ashobora kubwira ati ndabatiza imodoka ntihagira kwiyamamaza genzo aha ubuhinga bwanjye bwafasha muri cyangwa kiriya biremewe n'amategeko ikitemewe n'amategeko ni ugusaba imfashanyo ku banyamahanga hanze kugira ngo baduterere ibyo tutazakora ariko hagati mu gihugu ndazi neza yuko abo nyine bazogutora nibo baheza bakaguterera n'igihe bisaba uburyo bwo kwiyamamaza
ni byiza cyane rwose reka duhe n'ijambo ubundi bunyanya ibyaryo ijwi rya Amerika Telas muri aho Telas
turaho
muri hehe
tereye Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'umushinga ntahe Dieudonne Nahimana azo kwitoza agaserukira abanyagihugu mu ntara ya Bujumbura akaba azo kwitoza ku giti cy'umunyapolitiki yigenga duha ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
kibazo mfise ndabanje kumuramutsa kwanza umukandida Dieudonne
rakumva ni byiza
ego rero jewe mfise amakenga ku bakandida bitoza bigenga amakenga mfise nuko mu Burundi gutora abantu batari mu migambwe ibintu bigoye menga kenshi ntidukunze kubona abantu bitoje bigenga baronka amajwi ari hejuru rero nashaka ndamubaze icyizere wewe afise kuba yitoje nk'uwigenga atamugambwe arimwo nk'uko tubona n'abafise imigambwe kenshi usanga bigorana shaka rero ndamubaze aho abona wewe azobicisha kugira ngo ashobore kwitegwa atogwe ashobore kwitegwa abanyagihugu. Murakoze.
Murakoze telas.
Telas.
Ano?
Amazina yawe yose ni inde?
Amazina yanje ni Telesforo Nizigama.
Nizigama Telesforo.
Telesforo. Kuko turaganira no kubaza nande gatoye. Mbega mwaka 2020 batoye mushinga mateka.
Naratoye bose che.
Waruzi zina ryo watoye. Uramuzi mwaganiriye kuva mwaka 2020 gushika uyu munsi.
Abona toye ndaba
waruzi umuntu cyangwa amenye umugambi reka ntazo na utovishura mugara satubwira ngo itandukanire dorire hagati yo kuba umuntu yigenga no gutora umugambwe. Abantu batora umugambwe mugandi hamkeshi ntibanamenya n'uzo baserukira umugambwe ngene yitwa. Ariko jewe ntoye nk'uwigenga ubuzi ko nitwa Nahimana Dieudonne usabye telefone uyizi ari icumvuma cyangwa ari icumbaza uraheduka ukambaza ukambwira uti ikintu uzokimvugire gutya mu n'amashinga mateka cyangwa uzo kuturabira ngaha mutubaye ingorane zihari. Ikintu cya mbere kiza kubigenga ni uko mutora umuntu umuzi ko ari umuntu w'imvuga kuri cyangwa umuzi ko ari umuntu atanivuga kukarekare kumutora. Ariko iyo utoye umugambwe izina rya Yesu ry'umugambwe utoye niyo baguhitiramo uwo baguha yuko baguhaye na akambwe izina nimero ya mbere cyangwa wa kabiri. Rero icyizere mfise ni uko iyo abantu bakuzi baraheza bakagutora bavuga bati nze ndatoye naka kuko ndamuzi kandi adashobora kunserukira hagutora izina ry'umugambwe ari wose hanyuma bakazumvitiramo uwo uza kunserukira kumbure sinzo namumenye ikiringo kiwe cyo gutwara kidorinde kihera ntashobora no kunamwegera ariko ubigenga umuzi kandi ushobora kunamushikira ushobora kunamutuma icyo wifuza kumutuma mu n'amashinga mateka. Rero nagomba ngo mbabwire yuko icyizere mfite ni uko iyo umuntu aje kwitoza nk'uwigenga bivana naho nico yamaze kandi bivana n'uko nico abantu bamuziko. Rero wowe ndakubajije ni uko utashobora kwishyura uwo mugabo ni ukuvuga nti icyo kubuza kudontora co barigiki ni uko waba utanzi cyangwa ukora ko ntigeze nza mu mugambwe. Nibaza rero ko hari abantu benshi bavuga bati nupfuma ntora uwo nzi nzi izina ryiwe ndaho nzi umusanga hagutora umugambwe uzoca umpitiramo gusa uzoza kunserukira. Rero icyizere mfite nk'ubigenga ni uko umuntu adotora umuntu azi kandi ashobora kumenyera mushikiye.
Ntabakiriyemo uruhara rw'imigambi abanyapolitiki batandukanye bashikiriza rwogo n'uruhe
ubwa mbere ho ni uko mu Burundi turashaka icyo kibazo kenshi usanga akajya ko gushikiriza imigambi kataba kanini cyane muraze ko n'icyo mwina mamazo iminsi 21 ariko rero nibaza ko uko iminsi iri kuragenda abarundi n'abarundikazi bariko baratangura kubaza bati uzotumarira iki mbega ibifuzo imigambi ufite yotuma ibintu byisumbuye bikagenda neza byo bibihe. Nicyo gituma rero nk'ubu igihe cy'imyamamazo nticagera twebzobabwira nk'umushinga amateka je ndabona nk'ibintu bimbabaza muri quartier aho ushobora gusanga ikiraro cyabomotse kwibarabara mu gukabura uwubwira kugira ngo ufashe gitorera imuti ushobora kuguserukira gufasha kugira ngo yegeranye abantu bakotize bashobora gutorera kucubaka cyangwa ugasanga hariho amategeko yatowe mugabo rimwe ugasanga niba arije umuntu yaguserukira cyangwa umushinga amateka uti irya tegeko byagenze gutatse naritahuye na neza ugasanga rero yazoba ari gusigura hazoba kwerekana ingene umuntu aserukiye abamutoye azoba abafasha kubona ibibazo bafise mu kibano no kugerageza kubafasha kubitorera umuti. Igihe rero nicagira hazobaho kushikiriza imigambi gose icyo kimwe n'igihe uri kwitoza mu kurwego rw'igihugu ariko n'umushinga amateka arashikiriza imigambi icyo azomarira abazoba bamutoye.
Ni byiza cyane rwose tushimire rero Telesforo Nizigama ku kibazo yashikirije. Reka kandi tuhe ijambo Bosco ubundi bunyuma nyine radio hejuru y'Amerika. Bosco muraho
Nego tura
muherereye
mu gisaga cya Bujumbura neza mu Kinama.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro.
Yego nashaka mwongere mu nyibutse izina ry'uwo mutumire.
Ni umushinga nahe Dieudonne Nahimana.
Ego nyakubahwa Dieudonne Nahimana yarigize kwitoza muri manda iruka mu kibanza cy'umukuru w'igihugu naho bitakunze.
Yego.
No munsi nimba ndabyibuka neza umenga yitoje nk'umushinga mateka mbabore ase nabikurikiranye murazi yuko ijwi rya Amerika ngatifata kuri internet gusa.
Yego.
Mbega no munsi ndagonda mu mbazo kimbega nkahavuka sinzi neza havuka hariho amazu 10 ajya bita ngo atwagwe no bita nyumba 10. Hari sho yigeze abamarira kugira ngo ashobore kwitoza kugwe ubwo bashinga amateka nimba atacu yigeze abamarira mu amazu 10 nivuga naho azokwitoza kugwe ubwo bashinga amateka nacu azomara ntatandukanye n'abandi kuko muri make iki gihugu cyacu gitandukanye n'ibindi bihugu aho demokarasi imaze gutera imbere abantu batora nka twebwe abenegihugu basanzwe ntitwapfa gutora n'umushinga amateka wo kugwa rugero yategereza gutorwa n'abandi bantu basa n'abaciye ubwenge sinzi ko ndiko ndabivuga ko byategerezwa mugabo nk'uwo uwo nimba atakintu yigize amarira abenegihugu bajya bo mu mihana 10 mu mongo 10 bivuga n'uko igihugu ntacyo azomara ntatandukaniye n'abandi iyo nashaka kandi amwibarize rero mbega yubo he gusasa nina mashinga mateka tugiye dutore mu misiri imbere nk'umushinga mateka azokora iki gitandukanye nabo bandi batangwa no n'imigambwe batangwa n'abitoza kugita icyabo muri make ngamo iyi sisteme iyo yubundi bavuga ngo ni rise ferme mu bintu by'imigambwe mu kwitoza mu gice cy'umugambwe iyo sisteme niyo yonona igihugu kuko aho abatowe ntacu bamari abene igihugu aho ngo bakorera imigambwe yo yabashyize hejuru rero natubwire nawe nyine icyo twamwitega ko azotandukana yako n'aba andi nahazo bari uyigenga yego ndazi yuko amategeko ataba amategeko asa nayagoye kuri bo kugira ngo umutekano zo kwitoze ngo ufumenge utore umugambwe ku mugambwe niwe umenga urimo abantu benshi mugabo uzo usabwa amajwi makeya ugiranije no uyigenga none ubu Dieudonne azo batumarira iki n'icyo ategekanya guhindura ugiranije no ubuzima gusa n'ubuzimbye mu gihugu wewe hari ikindi kintu ate gutesha umutwe abene gihugu tumwiteze ko nk'umushinga amateka akabazo kanje nayo
murakoze Bosco reka guhinyishu arafite inyishu z'ibintu amaze kurangura
yego
urakoze cyane ego niko mu Burundi ukirundi uravuga ngo hakwishima ushimwe n'abandi rero nibaza yuko wenda gutahura kuko kumbure nibwo bwa mbere unyumvise cyangwa utarunzi ariko novuga gusa kuri nyumba ku nzu 10 noba ngerageze kugabanya ku buryo butoye bushoboka jewe mva mu ntara muhinga muri commune Gasogwe ku musozi wa Kinama rero uravye ibyo nashoboye kurangura aho hantu mvuka sino ndakubidondagura uyu mwanya kumbure nzogera igihe cyo kubibamenyesha ndiko ndabamenyesha ibyo nifuza gushikiriza abarundi n'abarundi kazi ariko birenze iby'inzu 10 ariko sinaho gusa ni ku rwego rw'igihugu nibaza yuko wumvise ko narose n'udushingwa dutandukanye ku bw'ibikorwa amaze gukora ku rwego rw'igihugu rero umuntu yadukije ukaba ukoresha amarezo sosiyo ugerondera kuri Facebook cyangwa ahandi hose wandike Dieudonne Nahimana Foundation sangwa ari site internet yitwa dns.bi ushobora ibikorwa umunsi ku munsi n'uyu munsi mba niko ndarangura rero niwo uzoheza ukavuga uti uyu muntu aricyo yamaze cyangwa ashobora kumarira igihugu ariko ndazi yuko nari umuntu yadukije cyangwa yaje gusa kugira ngo akore nk'iby'abandi cyumvengereza bisanzwe bimeze icyo uvuze uti mbega inama nshinga amateka y'ibizo bitandukaniye ni ahehe n'izindi ni uko demokarasi ni nk'umwana avuka agakura hanyuma rero araca mu heze kugenda aravura yagenda aragwa hasi nibaze ko demokarasi mu Burundi yatanguye mu mwaka w'1993 twinjiyemo mu 1993 ubiri kwirafata agenda yaciye muri byinshi igenda icumbagira muri bicanke biriya rero nibaza kuko wabivuze abantu batanguye kumva bati byarikiye gukorwa gutya n'amashinga amateka si kugenda gusa guserukira umugambwe hanyuma iyo userukira umugambwe adugije ukuboko mwese mugaca muduza ni igihe cy'uko habaho ibyiyumviro guharira kubaza abashikiranganzi kubabwira ibidakwiriye ko bakora rero nibaza yuko uko iminsi igenda kandi nizere ko no mu migambwe bazotanga abantu bashobora kuja muri ubwo buryo bwo guharira no kuzana ibyiyumviro bishobora kugira ineza abarundi n'abarundi kazi bose bitagira ineza gusa aba bashize ku ndonde mu migambwe yabo rero igihe nabafite n'amahirwe yo gushobora kuba muri iyo n'amashinga amateka nibaza yuko ubumenyi ifite mu bijyanye n'iby'uburongozi n'amanyigisha hirya no hino bwogira icyo buterere kugira ngo amategeko atorwamo n'amashinga amateka agire ikimazi abarundi bose rero nibaza yuko igihe nicyagera cyo kwiyamamaza uzomenya
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza Radio Nkwijwi ry'Amerika turi kumwe na Gerard Ndagizimana muraho Gerard muratwumva
ndabumva
muri hehe
uri Bujumbura
ni byiza cyane rwose mafite ikibazo mu mafite icyumvira duga ku jambo
yego ndashaka kubaza
yego
ikiganiro turi ko murabona ko kijyanye n'ibibazo by'amatora nabyo abantu mama babiyaga ko rero uko tubaze umutumire mwatumiye ingene yiyumva ingene amatora ashobora kugenda neza akajyamwo bose sinzi ko iyo babifitemo uruhara uko icyo usanga hariho amategeko mengo agomba kwigiza inyuma bamwe ariko rero nk'uko mwavuze yuko azomushinga amateka yarakwiye kutubwira akabirya nyine akavuga akagashyira ahabona kugira ngo tumenye akabirya azobazanye cyangwa akarusho azobazanye kubera abandi benshi iyo bahejeje kubatora baca bagenda bakigira muri zijya ntebe ntibasubire kumenyekana cyangwa ngo basubire kugaruka mu banyagihugu ngo babayagishe bavugane nabo bamenye ibibagoye ibibazo byanjye byari ibyo mugire Kristo
murakoze Gerard
mushinahe nashaka kugushimira ku icyo kibazo ubwa mbere ho nuko jen hari uruhara nabifisemo mu bijyanye n'ingene amatora azogenda neza cyangwa ibitagenda neza ndumukandida mu bandi nagiriwe ibakwe ry'uko ibyo natanze byari bikwiye hanyuma nkemegwa n'amategeko y'uko nshobora kwitoza icyo ni cya mbere sindi mu batunganya amatora ku bw'ibyo tuma twibwira ko bazobikora neza aho bageza aho bamaze tumaze kubona bamaze kugerageza kutwereka yuko biko biragenda neza naho tutazi n'ibikurikira byose ingene bizoba bitunganijwe ariko rero kandi kuri icyo kibazo babajije nibaza yuko akarusho kariho kuwigenga akambere nuko utora umuntu ushobora kumenya ukamubaza ukamutuma udaho umusanga ushobora kumutuma ko ufite ikibazo akaza kukumviriza agishikana imbere cyangwa agashobora kuguserukira n'umuntwaro iraho hantu dufate muri komine mu ntara akakubariza ikibazo kijyanye n'agace usanzwe ubayemo rero nibaza ko kuwise akabirya nuko jewe mu gihe cyo uzogera cyo kwiyamamaza muzamuzi uburyo nibaza nzoronka baba bampemba mu nama nshingamateka niyemeje kubushira mu gushyiraho ibiro by'abantu bakora amasaha 24 bitegura kwakira ibyifuzo n'ibyiyumviro bivuye ku bantu cyangwa abarundi bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo nihagira icyo mbaza cyangwa nshobora kubaserukira cyangwa itegeko kanaka nshobore kuba numvise ibyiyumviro byavuye muri abo bose bashoboye kushikira rero ingufu cyane cyane ziba zo gushyira kumviriza abarundi n'abarundikazi ibyifuzo bafise ku bijyanye n'ibibazo bisa gucamo n'amashinga amateka ariko kandi no kuza gushika aho bari kuraba ibyifuzo bafise kubahuza ari nk'ibintu bashaka gutorera umuti mu mwanya mutoyi bagashobora kuronga umuntu ashobora kubahuza bakicara hamwe bakaganira rero nibaza ko bitandukanye cyane n'ingene abantu babazi ku ntonde kubera ko icyo gihe ubuze umuntu ubuze icyo umutuma icyo atashoboye urakivuga uti ntiyagishoboye mugabo wariwe ushobora kumushikira njyewe rero hazoba hariho abantu bafite nimero ya telefone dukorana ambarira bati muri abantu bagutoye hari abantu bafise ikibazo imutambu hari abantu bafise ikibazo mwisare kumbure wabariza mutandere cyangwa wabariza munama mushikiranganikana akati mushikiranganikana akati ikibazo uko kitaretoye umuti kwa matara ya cyitsi minsi minsi habaye ikibazo ki kumbure ikibazo cyumvikana mugahabo z'ukibaza mbega kwa amazi yacitse muri kafye bizomara iminsi ngahe umuntu akarongo umuntu ashobora gutanga inyishu mbega ko hari iki kibazo kana katago y'abantu cumwavu bagomba kuza kumbure hariyo ubwato bwa gizingorane umuntu akagira umuntu abwira ashikiriza abantu amakuru nyayo batarinze kwibaza ashake kuja mu saku ari bice biteza ingorane mu gihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas muraho
muraho neza
yego muri he gatoma
ndi muri Malawi mu gisagara cha Brantyre
and vyiza cyane rwose murakurikira neza iradiyo Ijwi rya Amerika
cyane kabisa
ni vyiza yakandi kazina ninde Thomas
nitwa Thomas Bukeye
duga ku ijambo kibazo cy'icyumviro
ubwa mbere reka nshimire uwo mushinga ntahe ku cyumviro yagize cyo gushaka kwitoza nk'uwigenga ubwa kabiri ni nk'ubutumwa nashaka ko duhumutuma hamwe Imana yo dumufasha itarikaranira akabishika ko
ni byiza cyane rwose
yego nibyo turazi uko abashinga amateka mu gihugu iwacu basanzwe bajyaho n'akazi bakora rimwe na rimwe usanga birengagiza icyatumye bajya muri amashinga amateka nk'abaserukira abanyagihugu ahubwo ugasanga bashyize imbere politiki cyane gusumba abanyagihugu bayo baserukira icyo twashaka gutuma uyu mushinga ntahe nuko hamwe yuzoshira muri amashinga amateka Imana imufashirije yuzoharanira ku itegeko rigenga uko abantu benjya muri amashinga amateka cyane cyane abitoza igiti cyabo bo byoroshya gusumbya uko bimeze kugira ngo n'abandi bari inyuma badoronke ayo mahirwe kugira ngo mu myaka iri imbere tuzobe dufise abashinga amateka benshi baje bitoza ku giti cyabo icyo ni cya mbere ikigira kabiri nuko bodosaba muri leta bakagabanya uburusho abashinga amateka birunda ko n'abandi bategetsi kugira ngo abanyagihugu nabo baturakoyoko kuko turabona ko mu gihugu bidasanzwe bimeze neza cyane ku banyagihugu hari ubukene hari n'ibindi hamwe nk'abashinga amateka bazohaguruka mu myaka iza bakavuga ati no uburusho duhabwa ni bwinshi n'abandi bategetsi b'igihugu reka tugerageze turabe ko yahantu twogabanya twese turabarundi kugira ngo iby'igihugu bidushikire twese kiba ari ikintu cyiza icyo nashaka gushikiriza n'ubumenga cyane icyo murakoze
murakoze muri ko muvuga uburusho muvuga agashahara
agashahara najya andi mapime bihereza ndoke bijya byose abashinga amateka baroka muri rusange kuko bari bagira ko ari abantu banyagihugu nabo barabatoye kandi babafite amikoro make
murakoze Bukeye Thomas reka mushyira nahehe na Imana Dieudonne guhinyisha kuri ibyo bibazo
kama urakoze cyane ku bibazo byiza ubadije ni bese bisoni n'intererano kandi amukiriza abantu ba Blantyre muri Malawi narashoye kuza kuramutsa ko muri we nitwahuye ariko nahuye n'abarundi batari bake nabonye ari ahantu hari abarundi benshi nizere yuko akajyo kasoro kandi nzosubira kuza kuramutsa abantu b'abarundi bari hiyo muri Malawi rero ku bijyanye na n'ibyo bishikirije womengo warasomye imigambi yacu dufise urumva urinze ubona ingene bitugora kuza kwitoza birinze gusaba ibice 40% kiza mu bintu bya mbere byihutirwa byo kugerageza gusaba yuko byohinduka kuko icyatumye bishyirwaho umuntu ashobora gucikeka ariko nibaza yuko kitobera intambamyi abandi barundi bashaka kwitoza nk'abigenga kuko igihe tworonka abatari bake bigenga tuvuze ko imigambo ariyo cereka kujamo byotuma kumbure bifasha kugira ngo ntihabeho gusa guharanira icyicaro canke kuza guharira gusa ibijyanye n'ibya politiki cyane cyane ku migambo itumvikana ko tuba tubona habaho guhangana cyane cyane icya kabiri uvuze ku bijyanye n'ibyo by'uburusho icyo nibaza ko ari kimwe mu bindi bintu bihambaye cyane biri mu byifuzo byacu no kuraba ingene kwiyumvira yuko abantu bari mu nzego z'uburongozi bw'igihugu yumvira neza yaba batoye gusumba kwiyumvira gusa ibyo bo bakeneye rero ibyo birebe urabibona yuko hari gihe naho karero no babwira usanga ni byiza nk'umushinga mateka arashobora kuronka ico tokwita nka exoneration ku bintu abaguze kugira ngo bende kuri hamakori mbwa hari gihe usanga hace habaho no kurenza urugero abantu bakabicuma bakabikoresha mu kurenza urugero basanga ibintu bitumye n'amakori yinjira ngo aze gufasha ibindi bibazo igihugu gifise nubwo tuba turabona muri kino gihe ariko bashaka ingufu mu bijyanye n'ingene amakori atangwa ariko ugasanga kumbura umuntu ukora ko gusa ari mu ico kibanza ntashobora gutanga amakori kandi arafise uburyo gusumba ubundi muntu akora ubuvyi buto buto rero ivyo sino ndakubigaruka ko ariko nintagere igihe cyo kwiyamamaza uzobyumva yuko tubishimikira ko yuko abaguhanira yuko ibijyanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu bukoreshwa buteza kugabanganwa n'abantu bose bashoboka bigafasha ineza y'abarundi bose kuko uyu munsi nibaza ko abarundi nka 20% ari usanga bakoresha nk'ubutunzi 80% bw'igihugu abandi ugasanga 80% n'abakoresha 20% gusa mu bijyanye n'imigambi yo kwiteza imbere rero namwe ndabivuga kuva mu mwaka w'2020 nta gihinduka n'uyu munsi Burundi n'igihugu gishobora gutera imbere mu mwanya muto gishobora gushika aho abantu bose baroranirwa kubera ko Imana duhaye ubutunzi bwinshi ariko ikibazo kiba gihagaze ingene ubutunzi butunganywa niyo uravye budget y'igihugu yonyine ingene yubatse ari gibona ko ari utuntu twinshi tugihaze kandi ibyo nibaza yuko atari n'ubwa mbere tubivuze nibaza ko ari bari mu ntera mutanga mu bijyanye n'iby'uburongozi bw'igihugu
murakoze reka duhe kandi ijambo ndabona akanya kari ko karatujana duhe ijambo nshimiye imana muraho nshimiye imana murihe ga nshimiye imana muri afurika yepfo duga ku ijambo ikibazo cy'imvino
n'icimviro ndagomba guterera nabonye umwarimu atangaje kuntanga amara aramuvuga ko aremusa kuganira ku bijyanye n'ingene amatora agiye kuba mu Burundi nagomba guterera intege uyu mukandimwe agomba gufata akanya ko kwiyamamaza kabaye iyindi nzira ya kabiri nagerageze kabisa namuhaye kuraje kuko mu Burundi hari ibibazo byinshi uretse n'ibibazo by'ubutunzi na politiki ihari ni politiki iteye isoni rwose ku buryo igihugu kitera gisubira inyuma bivanye na politiki politiki ikorwa nabi bigatuma igihugu kitera gisubira inyuma bigatuma abenegihugu batera bikuramo uburongozi babyumvamo nabi kuri ubwo ndamuteye intege nabandanye kabisa ashishikare imana imworohereze kumbure ashike ku ntego ariko gusa intamba mwimbo nazo havagira ni ibijyanye n'umugwi wa seni utegura amatora kuko femini y'umugambwe senidefudet sinizeye rwose ko hari kizovamwo mu matora kuko baragerageza uburyo bwose seni bakayibwira ingene iza gukora ku buryo ibiharuro babikora bayihagaze hejuru bigatuma ibyari byatowe atari byo bitangaza ndagomba
duga ku ijambo asozera
rero mu ndamake novuga yuko hatabanje gukosorwa ibijyanye na seni ngo bahe ubwigenge abiyamamaza bose agatagwasa baramukumiriye mbere yari yatsinze amatora mu 2020 amajwi barayatwara nico gituma n'ubu nta cizere notanga kuba agiye kwiyamamaza kuko barakumiriye abari bashobora kuronka amajwi rubatwara igihugu mucamake nivyo vyiyumviro nagomba guterera
murakoze nshimiye imana mushe nahimana Dieudonne nshimiye imana asa n'uwutizeye ukuntu amatora tumubanya mu Burundi
nibaza ko umuntu wese mu buzima kugira ngo ashobore gushika kure atuza kubaho afite ibyizigiro bya kazoza atabaho gusa iminsi yose yahagarara ku bizabaye kuba byarabaye muri kahise canke isiguro ashobora kubiha rero sinoja ngaha ngo nje muvyo kwiyamamaza ariko ndiyumvira ngo amatora badoyiba canke se nikorera umugambwe k'ubutegetsi gusa canke iki ivyo umwe wese arashobora kubivuga bivanye n'aho aba ahagaze nzi ariko arabona canke ibintu vyamaze kuba ugaheza ukabivuga uti nabibonye gutya ariko uyu munsi reka tugumane ivyizigiro yuko bizoba bikogenda neza kandi ko uko iminsi igenda canke ibikorwa bindi bizogenda ko se nizohagarara mukuri kugira ngo ko bizaba byagenze abariko babyubahiriza kuko ni umugi mushasha si wari uriho mu mwaka w'2020 reka twibwire ibyizigiro yuko udashobora guhagarara ugakora bikagenda neza rero nibaza yuko tutuhagarara kuri kahise reka tutegure kadonda twizere ko bizogenda neza
ntitwurangiza ikiganiro mushenahe Dieudonné Nahimana tutavuze cyane cyane uburongozi mwamye muvuga ubuhinga mwama muri ko muratanga amatwa dusubira ejo bundi mwaronse agashimwe ka no mu rupapuro rw'umutsindo mu mashuri mwahuriyeho n'abandi banyapolitiki banyafrika bakomeye mugira icyo mutubwiye kuri ako gashimwe
ego ibintu byaje ni by'uburongozi si ibintu naho umuntu abafite ingabire yo kuba umurongozi akaba arabikoze mu gihe busanzwe ariko irasaba ubumenyi kuko kimwe mu bintu bituma ibihugu byose muri Afurika bisanga ibijyanye n'iby'uburongozi cyane cyane ibyo tuvuga bya leadership itagenda neza ni uko usanga hatabaho kungura ubumenyi kugira ngo umuntu yige uburyo bwiza bwo kubikora rero njye ngo maniga nami ndabikora kuva kera n'ubu rero ubu dufite ubuhinga ngurukana bumenyi hoho biroroshe gushobora gukurikira ibyigwa uri mu Burundi ukabyiga biva mu mashuri atandukanye rero ariko ndamaze igihe ndiko ndiga ibyigwa muri institute yitwa Pan African Leadership Institute ikaba ikorana na Université ya Accra muri Ghana mugabo kandi yabigisha bakabava mu bihugu bitandukanye byo ku isi aho rero nakurikiye icigwa cy'uburongozi mu bya politiki cyangwa bita Political Leadership Professional Course uri kurigishwa n'abantu b'abaprofeseri babiminyuje ariko kandi banabikora mu byo mu bice bitandukanye y'isi rero n'izi cyo cigwa carimo cyane cyane ibijyanye n'iby'uburongozi bwa politiki ibijyanye n'ibyo kuba abantu babizigirwa mu bijyanye n'iby'uburongozi ibijyanye n'ibya demokarasi ngene amaprinsipe nyamukuru ya demokarasi ibijyanye n'ingene abantu bagira peace building cyangwa ibyo gutuma abantu bashobora kubaka amahoro arama mu bihugu negotiation ngene abantu bahuza abantu ariko bari mu matati byinshi harimo ibintu byinshi bitandukanye amakuru atandukanye rero byabaye byiza nashobora gukora ibibazo ndabitora rero muri uku kwezi guheze batwarongeye impapuro z'umutsinda muri Université ya Accra muri Ghana turi kumwe n'abandi bavuye mu bihugu bishika n'ibaza 38 ariko bariga kandi basanzwe bafite ibyo basanzwe barongoye cyabaye ikintu cyiza cyane cyane mu guhabwa urupapuro rw'umutsindo nabaye bishikirijwe n'umukobwa wahozorongoye igihugu cya Ghana akaba ariwe yaharaniye intara yo kwikukira umukobwa wa Kwame Nkrumah yavuze ijambo rihambaye cyane ariko yasubira kutwibutsa bari abantu baharaniye intara yo kwikukira muri kahise indoto bari bafise Afurika yunze ubumwe mu gihe tuba turabona yuko ibihugu byinshi muri Afurika bitumvikana gucanamwo rero byaba ari ibintu bitanga ibyizigiro cyane ariko kandi sinahajeje n'ubundi abandanya kwiga hari abandi makundi ko ndiga mu bijyanye by'uburongozi kugira ngo umuntu ntapfe gukora ibintu gusa uko abyumva ariko abikora afite ubumenyi afite n'impamyabushobozi
ni byiza cyane rwose turabona n'ubutumwa muri kurashikirizwa n'abanywanyi bacu batari bake kuri Facebook Geeks we yagize ati uyu mushinga amateka ijwi ryanje ararifise ritagabanije uyu ni intwari ashoboye nivyo amaze gukora bizomuvugi ivyo amaze gukora bizomuvugira Vianney JJM W nawe ati nivyiza kugwa tanyuze mu mugambwe kuko hari imigambwe idakora neza ayo ni amwe mu majambo ariko ashikiza kuri Facebook n'abanywanyi bacu radio ijwi ry'Amerika mu gusozera mu kanya gatoyi Dieudonné Nahimana nashaka mutubwire mwarigeze kuhiganwa amatora y'umukuru w'igihugu ariko ntivyagenze neza murashaka kutubwira ikintu icigwa mwahakuye mu kanya gato umuntu umwe
icigwa twahakuye nuko bwa mbere hoho abarundi n'abarundikazi bageze mu gihe cy'uko bifuza kumenya imigambi abantu bafitiye batagicara kujyana n'ibishobisho ikintu cya mbere kiryoshe mu mwaka w'2020 narabonye yuko ibintu by'amacakubiri y'amoko y'intara byagabanutse cyane mu gihugu kumbure ntibyahezije na kwijana ariko byaragabanutse cyane rero byatanze icyizere yuko bizongera igihe bigatakaza uburemere bwabifise muri kahise ikindi cigwa ni uko byampaye akagiye gushobora kuzunguruka igihugu cyose nashobora kubona yuko ari ibibazo ntarinzi ko biriho ugasanga iyo tuko turavuga ingene igihugu kimeze kenshi dukunda kurabira aho duhagaze gusa mu gisagara cya Bujumbura mu bisagara bitandukanye kwa yuko hariyo ibintu bimwe mengendego akabikiye gutorega umuti kugira ngo abarundi bashobore gutera imbere mu mwanya mutoyi. Rero icigwa nuko bwa mbere ho byampaye icizere yuko Burundi urazoshobora kuva mu ngorane twamaze imyaka myinshi kandi inyishu zigashobora gutogwa abantu bagashobora gutera imbere mu mwanya mutoyi. Abarundi rero baracafise mutima wo kwifuza kubana mu bumwe mu rukundo kugira ngo bashobore
ubumwe urukundo ni yonkingi ya mahoro mu shinga na he Dieudonné Nahimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye ndazi ko kanya ofisi atari kanini ndashimiye ingenieur yadufashije mu bw'ibyuma tukaba dushimiye kandi na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ikiganiro turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri saga cy'umunsi mugire amahoro mugoroba mwiza.
Nshuti bakunzi bacu, Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga ico bita link mu Cyongereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika.